mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabamukije nshuti, turi kumwe kuri mikro, muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ibindi bihugu biriko birakuraho amaviza ku banyafrika bose babigendeye, ibya nyuma biherutse gufata iyo ngingo ni Kenya n'u Rwanda. Perezida wa Kenya William Ruto yatangaje mu mpera z'ukwezi kurangiye ku gihugu ciwe kizokuraho viza mu mpera z'uyu mwaka ku banyafrika bose bazogendera igihugu ciwe. Perezida Ruto yarashimikiye ku kamaro ko gukuraho viza ku bihugu byo ku mugabane wa Afrika, mu kuvuga ko atakamaro izo viza zigirira ivyo bihugu. Muryango w'umwe bwa Afrika umaze igihe ukurikirana umugambi wo korohereza uruja n'uruza rw'abantu ku mugabane wa Afrika ata viza zibanje gusabwa. Naho hari amasezerano yabaye ku mugabane wa Afrika hagati y'ibihugu n'uturere tugize uwo mugabane, intambwe mu ntumbero yo gukuraho viza ku banyafrika bagira ingendo kuri uwo mugabane zari kweze. Perezida wa Kenya William Ruto yarerekanye ingaruka mbi zo gusaba viza ku bagira imirimo y'ubudandaji, abagwiza atunga n'abagira ingendo. Yatangaje ko igihugu ciwe ciyemeje kuvyerekeye kubihindura. Yatangaje ko mu mpera z'uyu mwaka ata munyafrika n'umwe azosubira gusabwa viza kugira ashobore kuza muri Kenya. N'igihugu c'u Rwanda carafashe ingingo ngiyo mu ntango y'ukwezi kurangiye y'uku kwezi yo gukuraho amaviza ku banyafrika bose bazogendera icyo gihugu. Gushika mu mwaka wa 2022 amazinga ya Seychelles n'ibihugu bya Gambia na Benin nibyo byonyine birekurira abanyafrika bose kubyinjiramo ataviza babanje gusabwa. Icegeranyo gishigikiwe n'umuryango w'umwe bwa Afrika nicyo catangaje iyo nkuru. Niziye ngaruka gukuraho amaviza bishobora kugira ku bijanye n'uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hamwe no gudandaje n'iterambere ku mugabane wa Afrika, nibyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye umushinga ndaheze none cyenzi umuhinga mpanuza jambo ku bibazo byerekeye politiki, ubutunzi n'iterambere ari mu gihugu cya Canada. Ndabanje kubaramutsa.
Amahoro Fidel.
Iyi ngingo iherutse gufatwa n'ibihugu bya Kenya n'u Rwanda yo gukuraho amaviza ku banyafrika bose bazoba bagendeye ivyo bihugu, iyo ngingo ivuze iki muyibona gute?
Iyo ngingo niyo nziza iratumbereye kandi ije hageze. Kira noneho umukuru w'igihugu wa Kenya yarasiguye igituma yafashe iyo ngingo. Yavuze ati ibihugu igihugu cyanjye cyakora gisaba mureke yinjire viza, mureke yinjire, si mureke arengane, ni mureke yinjire. Wewe rero bagusabye mureke yinjire, wahora utanga amahera atari make, uta umwanya, uri umudandaza, uraharura umwanya n'amafaranga utanga, bakugabanyirije umwanya n'amafaranga. Wewe uri umudandaza, wewe uzi kudandaza, wewe uzi guharura, ugira uti barantabaye. Turabishikako, turabe rero abo bakuru b'ibihugu babiri wa Kenya niwe yatanzwe uko hari abandi imbere yabo ariko yarakurikiye iyo nzira ukuraho mureke yinjire winjiye muri Kenya ukuraho mureke yinjire winjiye mu Rwanda twiweze rero ibintu bine turaga ubwa mbere ibyahora bisabwa ubwa kabiri turabe igihindutse muri ingingo abakuru b'ibihugu bibiri bafashe icya gatatu inyungu kuri mukerarugendo no ku gihugu cya Kenya mu Rwanda hanyuma dukuremo inyigisho ibindi bihugu byokuramo nabyo icya mbere rero kandi mbanze nkengurukire abamenyeshamakuru b'ijwi rya Amerika batubwiye bati muri isanga nabavukanye nabakunze benye bacu dusanga iyi jambo namwe muri isanga turavukanye abahuriye ku ijambo baravukanye iyo batoba bazinanye turavukana rero
yego
ibyo ni ijambo dutere imbere ibyahora bisabwa
yego ibi biri mu migambi y'umuryango w'umwe bwa Afrika imigambi yo gushiraho passport imwe nibaza ko batanguje uwo mugambi ariko nturashika kure gushika ubu abaronka iyo passport n'abakora muri uwo muryango hamwe n'aba diplomate nibaza ko mu bihe biri imbere bizoshobora gushikwa ko hakaba nk'iyo passport imwe ku banyafrika bose ifatiye nko ku byerekeye rya passport ya Schengen visa Schengen mu karere k'Uburaya
ivyo mu byerekeye Afrika yewe ndiyumvira ko icyifuzo ni cyiza ariko urabye ibisabwa kugira ngo ibihugu igihugu cyose cyemere gukuraho impapuro z'urugendo ku bene igihugu cyacyo kugira ngo kibyeme byafashe umwanya muremure i Buraya nabo mwabona ubu babihinge bariko barigaragarama bariko baraba hirya no hino ariko mu byerekeye Afurika ho bizoba ukundi kundi ntituragera aho ibihugu byacu byemera bigashikaho bitanga impapuro zo gusohoka kwidegembya hanze bitagoranye ntituragera bizotugora bizofata igihe
murakoze
byose nemeza ko uwo mugambi uzoja mu ngiro vuba
tuza ku mirongo ya telefone dufise Demokrasi Festus uratwumva turiko tuja ku mirongo ya telefone kuba ariko baratwumviriza ariko barahamagara uratwumva Demokrasi
ego ndabumvira na kwijana
uri he
ndi neza neza mu gacumba mu gisagara cya Bujumbura
urafise ikibazo bazo mutumire cyangwa icyimbiro woshikiriza
ndafise ikibazo nkongera nkagira n'icyimbiro ariko reka mpere ku kibazo
ego
ikibazo mbaza twe twarace mu mashure turiga amatware turiga amageography y'ibihugu ukuntu ibihugu bishobora gutera imbere mu mwanya muto cyane mu mwanya utinze ariko muranyumva
yego
cyane rwose
ariko muga yego ariko rero tuko turabiraba uko ibihugu by'Iburayi cyane za Amerika cyane ku mugabane wa Aziya babikoresha umugabane wa Afrika wacu urabibona kandi ukamubisoma mu bitabo ariko nticuramenya neza impamvu nabo batabikoresha mbega bo babuzwa n'ibyo bihugu bya Burayi na za Aziya na Amerika canke nitwebwe nyene abanyafurika tutashaka kubishikako
ndabashimiye
ego icyo urumva ni kibazo
ego
hanyuma intererano nayo kujya nyine twabyiga mu mashuri ati ufashe irirangi ugateranya n'ibindi bizana iki twari dukwiye kurabira rero akarorero kuri bijya bihugu ukuntu byashyize ku iterambere natwe izi pasiporo z'umugabane wa Afurika ziba kuba kumwe bakorohereza abanyafurika kuko biriya bihugu birateye imbere nibyo mu gabanya Afrika nabo cyacari nyuma mu iterambere uburyo ntibuboneka bw'amafaranga bakabishyira ku mafaranga make ku buryo umunyagihugu ashobora koroherezwa nk'umunyagihugu yegereye umupaka kanaka ashobore kugenda mu kindi gihugu nubwo afite umutare w'ibihumbi ijana agashobora gukora icyo yifuza cyose kandi mu mwanya muto.
Murakoze.
Yego.
Mu mwishure?
Yego cyane. Uwo mumpukanyi avuze ati ibindi bihugu byarafashije byaruguruye aho ku mipaka yabyo byaruguruye imipaka burya si byinshi abanyaburaya ni bihugu bitari bike 20 ibyo mu ishyirahamwe rimwe ishyirahamwe rimaze gutera intambwe itari nto kuko byinshi ifaranga bararisangiye izo mpapuro zose zo gusohoka no kwinjira barazisangiye maze ubu basigaye bavuga ko hari urubibe rumwe ni ukuvuga urubibe ibyo bihugu bisangiye n'ibindi bihugu bitarimwo muri iryo shyirahamwe bariyaguye rero haragutse hagasigara hariha mureke yinjire abandi bava ahandi abo n'abandi banyaburaya batari muri iryo shyirahamwe nk'abongereza bidohoye nk'abarusiya abo bategerezwa kuriha murekarengane mureke yinjire binjiye muri ibyo bihugu biri bifite urubibe rumwe biraborohera birorohereza bene gufata iyo ngingo birorohereza abaje iwabo muri Afurika igihugu cyose gifite urubibe rwacyo imbibe zingana n'uko ibihugu byacu bingana nimwe gutaru nari ingahe mu ishyirahamwe rya Afurika imbibe zingana uko ese umuntu yogeraho akihangana ati ubu rero dufite urubibe rumwe ni imbibe za Afurika yoba ateye imbere ariko ntiturahagera abantu ba mama
ego
hanyuma uvuze uti byoba byiza kuri twebwe rwose byoba byiza cyane turaza kubiganira mu gihe bokuraho muri Afurika bati ubu rero hari urubibe rumwe mwese muri Abanyafurika nimwidegembye muri Afurika nzima bizoba ari gitangaza ariko bane bama ntimwihute kuko turacyafite ibintu byinshi bitugoye aho ni icyifuzo cyiza kiwawe nanjye nicyo nifuza ariko urabibona uvuye aho mu Gatumba ukajya gukaharya harya hakurya uruvira ubu inshuti yanjye bivuze ko niba uva muri ako karere urabibona ntibyoroshe uw'igikongo ntibimworohera aho naho aho hakuryaho ugiye hakurya y'akanyaru hari ikibazo aho hakurya y'akanyaru karya kanyaru karya ujya ni mugezi rusizi igitangaza ntabwo ari ikiyaga ariko nuko maze rero uraba ibyo byose ubikoranye haracyari ikibazo bane ba mama
dufite asari ku murongo wa telefone uratwumva
alo ego ndabumva
mwiriwe uduteye akamu urihe
jenda batiye akamu ndi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Okatanga Lubumbashi
ufite ikibazo ubaza kimvirishikiriza
nge mfite ikibazo nagomba kubaza urabona ibihugu byacu bya Afurika bifite ingorane barashobora kuvuga dukuye kiki kintu kugira tworohereza abantu ariko ugiye ugashika ku mipaka ubona realite ari yindi urashobora gushika uzi ko viza kugongesha ari gusa bayikuyeho ariko yinjiye mu mabiro burya buri muntu akwishyura ngo dusoromaho turima rero twagomba tubaze sinzi ko leta yamaze gushyiraho abantu mu biro bazaza bakurikirana bijya bintu kugira abantu bakabagongera viza ya gusa cyangwa nyine ni imvugo yo kuvuga ku munwa badashyira ku ngiro nicyo nakubaza icyo
murakoze
yewe ukonzi u Rwanda
ukonzi Perezida Kagame, ukonzi Kenya, ukonzi Perezida Ruto, ndiyumvira ko arabashinga ntahe biteka batavuga amajambo gutyo asunitswe n'umuyaga. Ndakeka ko bizokurikizwa vuba kuko abo bashinga ntahe babiri bamaze kugera ku rugero ruboneka, ndetse iyi ngingo ije gusoze n'inyongera ingingo zindi zahahora ingene ibihugu byabo byari bitekanye, ingene ibihugu byabo byari biringanijwe, ingene ku mipaka byari byifashe. Ibyo byose ubishyize hamwe wabona ko iyi ntambwe ari yo yari isigaye kugira ngo borohereze ba mukerarugendo ibihugu byabo, noneho byongereze inyungu irongereka inyungu izokongereka kandi barazi guharura abo bombi. Iyo nyungu ni uguha inshuti yanjye.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turavuga ku vyerekeye ingingo yo gukuraho amaviza ku banyafrika bose bazoba bagendeye ibihugu vya Kenya n'u Rwanda, bikaba vyiyongeye ku bihugu vyari bisanzwe gushika mu mwaka wa 2022 vyari bisanzwe vyarakuraho amaviza ku banyafrika bose bashaka kubigendera, nayo ivyo bihugu akaba ari Gambia, Benin n'amazinga ya Seychelles. Ivyerekeye gukuraho ayo maviza nka Ruto yavuze ko atakamaro gushiraho amaviza ku kuyagumiza bigirira ibihugu, avuga ko vyugaranira abantu mu mbibe z'ibihugu vyabo cane cane abakiri bato, naho president w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko bishobora gufasha mu vyerekeye ingenzi abakera rugendo mu bifasha mu vyerekeye ubutunzi bw'ibihugu. Mwibaza ko n'ibindi bihugu muri Afrika bishobora gufatira ku kuri iyo ntumbero ivyo bihugu bitanu bimaze gushika ko navyo bigakuraho aya maviza kuvyogira kamaro ibihugu vyo muri Afrika, umugabane wa Afrika.
Ego cyane, ariko urabe abo perezida bombi bagira bati mu by'ukuri nta nyungu igaragara iboneka twahora kwinjiza mu gihugu cyacu. Igihugu cyacu gicinjiza bikwiye, icunguka bikwiye, mu gihe twari tugisaba mureke yinjire. Murabizi muri ibi bihugu bigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika yahora ari amadolari niba ntihenze amajana abiri, si make amadolari amajana abiri uyongereje ku mahera watanze kuri tike usanga ayo mahera atari make. Aho ni kuri mukerarugendo. Ego niko uyatanze winjira, ayo mafaranga utanze yinjira mu isanduku rya Kenya cyangwa y'u Rwanda. Mu gihe abo bombi bavuze bati ayo mahera amajana abiri wahora utanga yagumye, wewe urabyina kandi zirahageze, wageze kuri hatiki wongeye ko amahera ya mureke yinji barayakuruhuye, asigara wivuganira n'amahera utanze kuri tike yawe gusa, ni inyungu kuri mukerarugendo.
Yego,
baharuye rero bati mbega twebwe iyi nyungu y'amajana abiri tuhora dukura ntitwoyireka kugira ngo twunguke gatatu ku ijana, 10% 50%, hanyuma nibyo baharuye kandi yaboneka ko Kenya n'u Rwanda babanje guharura barindika.
Murakoze. Turaronse undi mutumire ikibazo cha telefoni cyari kibonekeje ariko cyavuye mu nzira ni Professor Gilbert Niyongabo yigisha ibyerekeye butunzi muri kaminuza y'u Burundi. Turiko turavuga kuri iki kibazo cyo gukuraho amaviza ku Banyafrika bashaka kugendera ibihugu byo muri Afrika aho ibihugu bimaze gufata iyo ngingo biherutse ari Kenya n'u Rwanda byiyongeye ku mazinga ya Seychelles na Gambia na Benin yabisanzwe birekurira Abanyafrika bose kubyinjiramo ataviza wanje gusabwa ku bwanyu mwibaza ko ni kibazo nayo ko ndabaza umushinga ndaze none cyanze ko bizotuma nibindi bihugu bifatiraho akarorero nakahe kamaro bishobora kugira nkamwe mwano no so ibyo butunzi kubijanye n'ubutunzi bijanye n'ubudandaji na cyane cyane ko Afrika yashizeho umuryango umwe bwa Afrika n'ibihugu byo muri Afrika byashizeho amasezerano ku gwego gwose gw'umugabane wa Afrika kugeruruja kurekurira uja n'uruza atantamba mu byo budandaji mubibona gute
murakoze cyane kuri icyo kibazo kandi muri amabarira telefone yari yangoye
nakibazo
nashaka ego nashakunga nira mushinga naye zenewe kuravuga mvuga yuko kubyukuri akamaro ni kanini ya kandi cyane cyane iko yuko dufashe igihugu cyacu cy'u Burundi musanga nk'abantu binjira mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane dufashe nk'abajya abantu binjira bava mu bihugu bibanyi handiko navuga nka cyane cyane nk'abava mu gihugu cy'ikibanyi cya Congo muza gusanga ari abantu benshi cyane kandi bingira akamaro rero no kuvuga yuko aya mahera bayakuyeho ingenzi zo kwiyongera ubudandaji bukaduga ukarusha mbere n'ayo mahera yitwaho yuko ariko baratanga kuri mureka arengane hanyuma ikindi muntu yakongera ko nuko ibihugu bya Afrika na cyane cyane dufatiye ku Burundi bifite amasezerano n'ibihugu byinshi bidasanzwe bitanga ayo mahera hanyuma nashaka kuvuga nk'ibihugu byo muri kano karere ko mu buseruko ko muri EAC nashaka kongera ko mbere nabyo bihugu dusangiye nabonye n'imbibe zo muri komesa mbere umuntu nashaka kuvuga n'ibindi bihugu dusangiye dusangiye amasezerano cyane cyane byo muri Afurika yo hagati bita CAC rero ibyo bihugu mubwiye mukabiharura muzamusanga ari ibihugu byinshi ni hafi igice cya Afurika cyaba abo dusangiye amasezerano kandi dusangiye n'imbibe ni ukuvuga yuko ufatiye kuri ibyo bihugu rero na kamaro kanini ya kubareka bakinjira basesha amahera ni bazo yuko ibyo bihugu bimaze kubibona nka Kenya cyangwa amazina ya Seychelles mbere n'u Rwanda n'ibindi nibaza ko bazoboneraho ku by'ukuri kandi dusanzwe dusangiye amasezerano y'ubumwe bwa Afurika mbere na Afurika imwe y'imigenderanire imwe yita Vision 2063 2063 nibaza ko ariho turiko turabona by'ukuri ko Abanyafurika bakwiye guca hamwe nk'uko abaperezida ba kera bigeze kubyerekana cyangwa kubishyikiriza cyane cyane twibutse hirya myaka yo kwikukira nibaza ko gushyirana heze no abiturusha muribuka yuko igihugu cya Ghana gitwabona kwa Mekuma yari yavuze ko Afurika by'ukuri ikwiye guca hamwe mbere n'igihugu cya Ethiopia barigeze kigitwana kwa n'umukuru w'igihugu wa mbere bakikukira n'abanyarwanda bafite iyo vision kwerekana ko Afurika by'ukuri ikwiye guca hamwe kujya ku bihugu by'Uburaya cyane nawe umuntu wabaye amareta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ndashyigikiye icyo cyivugo cyane cyane yuko Afurika ikintu dufite ni imigenderanire hafi mbere n'ukuri nabo turiko turaraba sibajya bava kure ariko twogera hafi abantu bo mu kibano nibo bakwiye kwinjira batarishe kandi nibo bazuzana mbere n'iterambere mu gihugu iwacu.
Murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Claude Nibigira, uratwumva?
Ndabumva cyane menyeshamakuru.
Uduteye kamuri he?
Ndi Zambia Lusaka.
Ufite ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumvira ushikirize? Ubishikirize.
Ufite icyumvira ushikirize icyunganizi.
Ubishikirize.
Ego. Icyumvira nari mfite ni uko ari ingingo nziza, ingingo yo gukuraho amaviza ku bihugu by'Abanyafurika cyane cyane nk'uko byatangajwe nk'uko bariko barabivuga ujya arondi nayo kuri kugira ya Ghana kandi mu America dasi akarishimangira cyane yirondera arondera yuko Afrika kugira ubumwe n'umuhagarishi yarizana kuko bivise inyungu mu buryo ubushanga butatu navuga nka butatu icyambere n'ibintu byakira ingenzi ingenzi umuntu akijya agatembera ica kabiri umuntu akarondera ubuvuzi aho busanze kusanga abantu benshi ariko barabura ubuvuzi kandi ugasanga avuga ati ngiye hariya hari amabwiza bintwara uburyo bungana uku ariko igihe umuntu yishyura akizana mu bihugu akavuga ati ndagiye dufate gusa nk'aka karere kacu ka Afurika y'ubuseruko kuba kiri muri gikino cya East Africa biroshye ariko hariho n'umuntu aravuga ati yakeneye gushika muri Zambia hariho viza usanga bakwaka viza ufate n'umunyeshuri cyangwa umunyeshuri agomba kuvuga ati reka menye ko umwana wanjye kwiga muri Zambia hariho viza bazomusaba hariho no kugira yige bamusaba ati yo kugira yige rero biraryoshye yuko Afurika twegira ubumwe bagakuraho amaviza ari ibindi bihugu nk'uko u Rwanda na Kenya babitanguye ibindi bihugu byose byo muri Afurika bigafata iyi ngingo yo kuvuga ati reka dukureho amaviza abanyafurika bajye baratembera ego ariko nkabafisha kandi kabazo ikindi kibazo nubaza mbega nibabikuraho ko tubona hamwe mu bihugu bimwe nisanga hari ubucudike bw'abantu benshi n'ibindi bihugu usanga abantu nibaraho ubucudike nta ngaruka mbi bizozana muri ko gukuraho amaviza nubwo batazaba batangije n'igihugu mu gukuraho amaviza ko abantu bashobora gutembera icyo nicyo kibazo nari mfise hanyuma hano ni mu kurangiza intererano nari mfise.
Murakoze ndabashimiye. Mushinga ntaze no mu mwishura muri make iki kibazo abajije n'ikimvura shikirije n'ibigira
ego cyane mushinga ntahe n'ibigira agize neza gukiza icyo cyiyumviro n'icyo kibazo icyiyumviro muri make avuze ati abatuboneye izuba kampani mvuma yifuza ko Afurika ibimwe igira urubibe rumwe igakigira kubure n'ifaranga rimwe ngumba yabona kure nicyo bamuhoye kutiyawe burya kugira ngo bamukure ngumba yariho mu kirenge cy'ibihugu byo bibihangange cyo bituma baciye bafashe ingingo zose bamusubiriza abo twita abakomacoti mukomacoti akomera icyoto shebuja agaca ataramuka igihugu cyose kigasigara mu menyo y'uwo shebuja komacoti uyikanisubiye inyuma ejo bundi niho yisubiza agateka Nkuruma nicyo yazize Rumumba nicyo yazize Rwagasore nicyo yazize Mutara nicyo yazize kijya gihe cya 1961 yari ibakanye ikabura ibyo byo byabaye maze rero abanyafurika b'icyo gihe babona kureka Nkuruma nkamudigo kate barabakenyaguye nka bose nkamudigo kate bategeka mari bose barabakenyaguye abari muri uwo murongo Afurika imwe urubibe rumwe ifaranga rimwe umukuru w'igihugu umwe yumvishe ingene Afurika iba yifashe ku isi nzima ubu ibyo byarasubiye umugambi watise kubera nta nyungu y'abandi yarimo yari inyungu y'abanyafurika ariko ibyo nibyo batashoboye ubu rero ugize uti mbega ubu ntitotangura tukugurura imipaka ku babanyi uvuze ukuri uwo kugurura agatumba abanyekongo bene wacu bakinjira mu ikongo abanyekongo abarundi bakajya mu ikongo ata kindi kimeze gusabwa keretse kwerekana gusa mureke yinjire cyangwa mureke arengane.
Murakoze.
Ibyo byoryoha ibyo byokoroha byokoroheza bose bene gihugu n'igihugu
murakoze
murabona ya jamu kukanyaro jahanya maze tindu gusare kwiti yani winjiye muri cyo gihugu ni Kongo ubu nibo kubwira bati ngo turaguha amadolari ijana ha wabanza kwibaza mbega nzoyarira hegarenga zogenda ngaruke ha nabona hari turacyafite ibibazo bikomeye imbere mu gihugu mu ntwaro z'ibihugu bituma iyo ngingo itashoboka muri iki gihe
murakoze
mupaka biratugora kuba banyu biratugora nkabishwe rero kuri Afrika yose iramaho
murakoze tufise Maisha El Varane Mpurimana muratwumva Mpuranimana murantunga muratwumva
tabumva
Mpuranimana uhamagabiri
mpamagabiri mu Rwanda
urafite ikibazo cy'umubiri ubishikirize
fite ikibazo none aro
ndabumva
fite ikibazo ne nk'ubu nitwaza atabiza dufise ubu byaratangiye byatanguye ubu cyanke bizoguma bizotangura mu minsi iri imbere kayica kibazo nari ifite
yego byerekeye Kenya Kenya President Ruto yatangaje ko iyo ngingo izoja mu ngiro mu mpera z'uyu mwaka yego mu Rwanda nibaza ko byatangwe kuva mukuru w'igihugu Paul Kagame bitangaje murakoze
kindi kibazo nari ifite
yego
none tuzokwerekana muri karengane mu gihe tuzoba twinjiye cyane nayo nyine ntayo tuzokwirwa twerekane
reka mbaze Professor Jibe mwo mwishura
yego murakoze cyane Maisa ku cyo gihugu cyanyu kundi kuri iyo bavuze yuko batari hisha sikuba yuko umuntu atagendana impapuro urazerekana gusa nta kindi kintu bagusaba niyo winjiye ufatiye mbere atanga ari mu bihugu kibanye cy'u Rwanda nibaza ko byamaze gutangura kwinjira mu Burundi urerekana mugabo nta kiguzi na kimwe uriha na kimwe uriha urerekana gusa ko winjiye mu Burundi hamukerekana ko uvuye mu Rwanda usohotse hanyuma bakakwandika ukabandanya atana kimubisha kandi ubwiye kuraba noneho ku nyungu cyane cyane ari inyungu iyo uje ukava mu bihugu kibanye cy'u Rwanda udusanga ushitse mu Burundi ukoresha amahera y'amarundi kare n'amahera usanga ufite y'amanyarwanda uzosanga uyakoresheje mu Burundi ruba yuko igihugu cy'u Burundi kirunguka igihugu cy'u Rwanda kikunguka kubera na busubiyeyo abarundi barakunda kuvuga icyo bita kagano ubuke nawe ntubura akandi kantu be n'uguze ugashyira abandi bantu mu Rwanda kandi hano icyo nakongera ko nuko uzosanga hari izo nyinshi byagiye biraba mbere uravye muri iyi minsi hagati y'Urundi n'u Rwanda ara abantu benshi bamaze iminsi bagira nubwo nk'imikino hagati y'Uburundi n'u Rwanda mu kwezi guheze hari abantu bagiye b'amakinga muri uku kwezi kwa cumi na kabiri hazuza imipira ya basketi hagati y'abakinnyi bakorera mu Rwanda no mu Burundi uzosanga ari ibintu byiza cyane abantu bazobikoramo kunguko nuva yuko wewe amahera ufite uzoyatanga ku mupaka ariko uzayakura uzayakoresha mu gihugu ugiyemo kandi uzokunguka kubera iyo uvuye naho ugiye hose uzonezerwa murakoze
murakoze kuvyerekeye kugurura akarere ka Afrika dufatiye kuri ayo masezerano yo ku mugabane wose wa Afrika yerekeye korohereza uruja n'uruza rw'ubudandaji isoko rusangi muri Afrika yatanguye gushigwa mu bikorwa yamara biravugwa ko kuva ayo masezerano atanguye ikibazo c'uruja n'uruza rw'abantu mu karere kose ka Afrika cikweze yakirisa nikitakurikire kandi cyatezwa kuba kijanye nayo masezerano hama nashaka no kubaza wewe Professor Jibe kubera iki bihugu byo muri Afrika byinshi bitsimbatara kuvyerekeye kwiyugarana mu mbibe zavyo nikihe biva ko nihe nsiguro mwa bitanga ko
makoze cyane kuri ico kibazo notanga karorero ku gihugu cy'u Burundi cyane u Rwanda igihe twinjira mu bihugu ishyiramo ibihugu by'ubuseruko murazi ko twatanguriye yuko bijya bihugu bishika nka bitatu biza yatanguye Kenya Tanzania na Uganda hanyuma u Rwanda n'u Burundi twatwarinjiriye rimwe mu 2007 igihe byatangura hari ibihugu byinshi byahise bidukura ko viza cyangwa aya mahera yo kwinjira ndavuga nka Kenya mugo giye kuraba nko muri Tanzania vyarakije aha rero vyatumye nko muri Tanzania isiguro barigeze gutanga bavuze yuko namahera bari barateguye kwinjiza mu gihugu cyabo no mu kigega cya leta nuva yuko igihe amasezerano abaye ibihugu byinshi yakunda guteba kubera namahera bari barateguye kuzokoresha namahera bari barateguye kwinjiza mu kigega cya leta rero no kuva yuko badahinduye n'itegeko bijyanye na n'ikigega cya leta cyabo kenshi rero baca gusanga baca kugira aya masezerano bataravye neza ukunda azoja mu ngiro ugasanga itegeko barisinye cyangwa igihugu serukiye igihugu yabisinye muri iyo myumvikano mugabo abari muri inzego zitunganya ibigega cyangwa abatunganya iby'ingenzi bakaba batarabishyira mu ngiro mu mategeko yabo mu nzego zibaraba cyane cyane niho umuntu cyane cyane nicyo umuntu yovuga kandi kenshi mu bihugu byo muri Afurika mbere mugiye no kuraba kenshi iyo masezerano bamaze kuyashyira ko igikumu muzosanga ahantu henshi mu nzego ntonto muzagusanga basa nko kumenga barakeba kubishyira mu ngiro kubera n'umuntu yovuga nk'uko umwene ugenda barakurikirana muri mu buryo bw'amakete cyangwa novuga ni mu nzego zitandukanye cyane cyane nicyo umuntu yovuga kubera abanyafurika kenshi iyo bagiye hamwe bafite amasezerano bumvikana ku bihugu ku rwego rw'ibihugu cyangwa ku rwego rw'abakuru b'ibihugu mugiye kuraba ku nzego z'ubushikiranganji cyangwa ku zindi ku yandi maserivisi ugasanga baracari inyuma gatoya nibaza ko ikibazo kiri aho cyane cyane muri guverinoma ya Afurika.
Murakoze. Dufise Yapa Alphonsine, uratwumva?
Ndumva neza ziriya
muduhamagaye muri he?
Ndagomereye mu Rwanda i Kigali.
Mufise ikibazo mubaze abatumire mufise ikibazo mubaze abatumire cyangwa icyumvire mushikiriza mubishikirize.
Ikibazo nzashaka kubaza abatumire mwatuzaniye ndetse natahe kamara ko atabonye umujyi nizihe nyungu babifite icya kabiri ese umunyafurika wava akagera cyangwa se ibihugu byo bitafashe iyo ntambwe yo kuba bakora zabo ntabwo bizababangamira kuva ko ibihugu nka Kenya cyangwa u Rwanda bo bagasubiyeho amaviza bo ntibizaba ari igihombo ku bihugu duturanye duhana imbibi muri rusange cyangwa se ibihugu byo muri kamwe rusange niki batubwira cyangwa se ni gute babyiyumvira kumva ko bitabangamira ibindi bihugu bibanye.
Murakoze.
Muntu unge umufasoni antunge cyangwa Fideli asigurire icyo yavuze kuko sinategereye neza muntu unge.
Yariko arabaza ko izo ngingo zafashwe nk'ibihugu bya Kenya n'u Rwanda ngo kudashobora kubangamira ibihugu bibanye ku byereke gukura aya maviza.
Jewe nimbira ko nk'u Rwanda usangiye urubibe n'u Burundi mvuga icyo gihugu tuvuze ruti iwanje ku mupaka w'iwanje umunyafurika azokwinjira ata kibazo afite mu byerekeye mureke yinjire araza mureke n'impapuro igihugu cyiwe agashika ku mupaka uruja n'uruza ku mupaka agashyira ko ikidodo gusa cyangwa se arinjiye atabutse ashyira ko ikidodo aratabutse gusa kandi ibiri icyo kidodo yinjiye icyo kidodo asohotse n'umunyagihugu icyo bashyira ko gusa ubu mu Rwanda winjiye gusika umukuru w'igihugu afashe iyo ngingo winjiye muzananye n'umunyarwanda we yarengana kandi agaca mu murongo wabo gusa akarengana agashyika imbere yujejwe uruja n'uruza imbere yiwe agashyira ku ikidodo kivuga kiti naka yinjiye undi nawe bari kumwe adafite mureke yinjire araza bakaraba ko ayifite koko bagashyira ko viza y'akarere viza isigiye Rwanda viza y'akarere ibyo bakora bakora ariko ibyo urumva bitwara ayo mafaranga bahora batanga bigatwara n'uwo mwanya mwene Rwanda arinjira mwazananye ayakarengana nta kibazo urashaka kukidodo gusa ariko uyo icyo gihe bigata umwanya muremure ubiranije na mwene Rwanda bari muzananye kugira amahoro.
Murakoze. Dufise ku murongo kandi Gashishiri Benjamin, uratwumva?
Ndakubumva ijana ku ijana.
Uruteka muri he?
Imperereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu murwa mukuru wa Kinshasa.
Ufise ikibazo ubaza icyumviro ushikiriza ubushikirize?
Nari mfite ikibazo ku bijanye n'iyo viza bakuyeho. Buriya twebwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iminsi isize niho baherutse gukora arolema y'abaturage bo muri Congo. Mena hariho ibibazo by'umutekano mukeya birimo uburasirazuba bwa Congo. Abaturage benshi ntibashoboye gufata amakarte de lecteur nanjye indangamuntu zo kugira zibemerere kwidegembya mu bihugu byabo nangwa mu bihugu by'akarere. None ikawo muturage udafite uwo muturage wabo warabonye inani carte de lecteur nangwa indangamuntu abayemerewe kwinjira mu gihugu nk'icy'u Rwanda nta yandi mananisa yasabwa nangwa se kwabo bandi batabonye ubushobozi bwo gufata carte de lecteur bakaba barimo bamwe na bamwe ari abayetidiye abantu bigira kuri za kaminuza baba bafite za karte zibemerera yuko ari abanyeshuri bo ku mashuri ga kaminuza. None izo karte za kaminuza nta kuntu bakora kugira zibemerere kwinjira mu Rwanda. Icyo nicyo kibazo cyo nari mfite. Ibyo nibyo bibazo birubiri nari mkeneye kubaza.
Ndabashimiye.
Yego, ndabashimiye.
Professor Jibe, mwari mwasa nabigeze kusigura icyo kibazo hari ubundi yari yakibajije mwo musigurira kumva neza Gashishiri.
Murakoze cyane kuri icyo kibazo mubajije. Ku by'ukuri nk'uko nabivuze kare, kutariha ku mipaka si ukuvuga yuko umuntu atafite ibitabo by'inzira, kandi nk'uko uyu yariko arabaza afunze iby'ukuri impapuro z'inzira ziri mu bwoko bwinshi. Nk'ibihugu mbere dusanzwe dutanga imbibi hejuru mu kibano tarafite impapuro zitwa murekarengane cyangwa resepase nayo ntibashaka kuyikoresha, cyangwa ikindi gitabo cy'inzira bita pasiporo. Nuvuye ko ziri ibitabo byose bishobora gukoreshwa byemewe nko mu Burundi mu bihugu tubana turemeza yuko ibyo bitabo bishobora gutuma umuntu yinjira. Ariko rero ni ukuvuga yuko kurengana no kuteza ko ufite igitabo cyo kurengana kandi cyemejwe n'igihugu uvuyemo, ni ukugira ngo barabe bashobore kumenya aho uvuye. Kandi hari ibibazo numvamenga bakunda kubaza byinshi byerekeye umutekano, mbega havuye ntaze gutera umudurumbanyi mu gihugu agiyemo cyangwa ntashobora kuba tumwemere n'utugwi. Ibyo ni ibibazo bibiri bidasa. Ikibazo cya mbere cyo kwerekana yuko by'ukuri ibyerekeye ikibazo cy'umutekano gifite abantu bakijejwe, hanyuma iyo gituma bakijejwe nicyo gituma rero mizo mpapuro zo kurengana cyangwa ngo zitabo vizira biba ari ibitabo nuvuze bikwije amategeko. Nuvuga ko si igitabo kiba cyararenganye cyangwa amatariki yararenganye, ni igitabo kiba cyemejwe n'igihugu umuntu wese avuyemo, hanyuma uburenganye barakwandika nk'uko nabivuze kare. Murashaka cyane cyane trafic y'ibihugu duhana imbibi kenshi niho usanga hari ingenzi y'abakongo hagati n'Uburundi cyangwa hagati ya Tanzania n'Uburundi cyangwa u Rwanda n'Uburundi. Murakoze.
Hariho n'ikibazo cy'abimukira, abantu bashobora kwibaza ko boca baja mu bihugu bifise nk'ubutunzi bwisununduye kurushiriza, cyo mukibona gute?
Murakoze cyane. By'ukuri uravye ibihugu byo muri Afrika ukumere tumeze ni ibihugu dusana n'abashakumera cyo kimwe. Uravye nk'ibihugu bitunze nibyo ibihugu bitunze birafise ingorane mbere no kuvuga bikeneye ibindi bihugu bidatunze kubera abasanga bakeneye abakozi abakozi bafise ingufu bagikomeye imbere na benshi. Notakarorero nk'igihugu cya Afrika usanga kenshi abantu bakunda gutera imidirumbanyo hagati y'Abanyafurika y'epfo n'abantu bavuye mu bihugu byanyu kubera bitwa ko baje kubatwara akazi ziko ntibabaje kubatwara akazi baje gutora akazi basanzwe kahari. Hanyuma iyo umuntu rero ari ingenzi akagenda akazi mbere no mu mategeko byo mu bihugu bisanzwe duhana imbibe cyangwa byo mu buseruko n'ibyo birimo yuko umuntu ashobora afite uburenganzira bwo kugenda gukorera mu kindi gihugu. Iyo umuntu agiye gukorera ahandi aba agiye kurondera akarusho ashobora kuba avuye iwabo afise nubwo ni umwimbo mukeya mugabo mu gihugu agiyemo kubera igihugu giteye imbere akazokwimbura ibintu bishemeye. Icyo ni icya mbere. Hira kabiri hari ikintu cyerekeye batavuga cy'imitahe urashobora gusanga ufite umutahe mutoyi mu gihugu gitunze ukazovuga ati uyu mutahe mfise nk'imiliyoni cyangwa zibiri ndi muri Afurika y'Epfo na maya make ariko nogenda nkaja mu gihugu kibanyi nka yaba Angola cyangwa nkavuga nka Zimbabwe nuko ntazi uburorero ngira ngo bitandukanye cyangwa nkaja nko muri Tanzania miliyoni y'amadolari na maya menshi cyangwa zibiri ariko uri muri Afurika y'Epfo na maya menshi nuvuga yuko harimo akarusho ku bihugu mbere nubwo nti ku bihugu bitunze uravye n'abandi bantu b'ibihugu biri kumwe birakorana n'ibihugu bidatunze uravye ubuzi bw'abantu b'abanyafurika bakora i Buraya n'ubuzi bubayabaye kandi abanyafurika babukora neza nicyo gituma meze usanga ibihugu bimwe bimwe ntaheze kuvuga amazina byose mbere ufashe nka Amerika cyangwa nka Canada usanga kenshi baremera ko abantu bagenda bakaba impapuro bakagenda gukora iwabo kubera usanzwe iyo ugitunze icyo gisena kazi kenshi. Murakoze.
Dufise Abdu Shani, uratwumva?
Ndabumva neza.
Uhamagaye uri he Shani?
Hala?
Uduhamagaye uri he?
Ndi Tanzania.
Ufise ikibazo ubaza icyo ushikiriza ubishikirize? Shani uratwumva?
Ambigisha anga ndagerageza kukumva ko narindi ikerekeje kiri na bice by'ahantu bita Sanga.
Urafise ikibazo ubaza cyangwa icyiyumviro ushikiriza? Halo?
Halo?
Oui, uratwumva?
Ntabwo mvuga neza kubera ndi ahantu hari cyane ndisanga ahantu mu mashyamba.
Utatwumva reka tuzogerageza ikindi gihe. Uri ku murongo mwiza, turagushimiye. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku ngingo ziherutse gufatwa n'igihugu cya Kenya n'u Rwanda cyo gukuraho amaviza ku Banyafurika bose bazogendera ivyo bihugu. Hari Perezida Ruto yaravuze ko yashimikiye ku kamaro gakomeye kuko tiyugarana mu mbibe z'igihugu na cyane cyane kubakiri bato aribo bagize igice kinini cy'abanyagihugu baba muri Afrika. Kubijyanye nabo bakiri bato nahakaye kamaro uko kugurura nk'izo mbibe no kudasaba amaviza bishobora kugira kuvyerekeye kwiteza imbere kuri bo no guteza imbere ibihugu byabo. Mushinga ntaheze none cyenze
ibyo ni ibintu bikomeye rwose cyane cyane kuri abo bakiri bato bakija kugurisha itunga ryabo, ari itunga ryo mu minwe, ari itunga ryo mu mutwe, kugurisha ubwenge bwawe hakurya no hakuno y'urubibe. Mwarimu wo muri kaminuza y'i Burundi ashoboye kugenda mu gitondo akigisha i Butare akagaruka mu rugo iwe, cyangwa uw'i Rwanda kaza w'i Butare kaza akigisha kuri kaminuza iri mu Kayanza cyangwa i Ngozi akinjira akigisha agataha, cyangwa akinjira akadandaza agataha, agatahana inyungu yazanye ubwenge bwiwe, yazanye inyungu ibidandazwa byiwe, arabishoboye atahanye inyungu
atakindi kirinze gusabwa ni bintu bikomeye ku bihugu cya Afrika bibonwa n'abategetsi bake hanyuma bikagora benshi icyo gituma burya Afrika mu bibazo ifite ni ukubona kure ni guharura neza ibyerekeye igihugu ingingo ufashe iyo ari yo yose ikazanira akamaro igihugu cyawe ibyo ni bintu bisiga abategetsi benshi bo muri Afurika bishobora bake bafata ingingo bamaze guharura bamaze babanje kubanza ugaharura hanyuma ugafata ingingo ntuze gufata ingingo ntuze guharura wamaze gufata ingingo benshi babaza gufata ingingo hanyuma bati pe reka bya bindi ngiraga hano mbega shabi nafashe ingingo rya bati nini yabaye kabuye mukorera bwira bagiye suko kagama agiye suko ruto agiye iramahoro
murakoze kuba ibihugu byo muri Afrika bishobora gukurikira ibyo bihugu bitanu mu gukuraho amaviza ku banyafrika bose bashaka kubijamwo abitegereza ibintu bavuga ko bishobora kurekurira abantu kwinjira muri ibyo bihugu ku mugabane wa Afrika ariko bitatanga uburenganzira bwo gushobora gusaba akazi no gushobora kugira imirimo y'ubudandaje muri ibyo bihugu gushobora kwatura kuhubaka ko bisaba ibindi byinshi mwosegurira bakora twumviriza Professor Jibe ingene ibyo bibazo naho hovanwaho yo maviza ibibazo bibandanya hari ibindi bindi bishobora kuba hakiri izindi nzitizi kugira nkabo bagiye muri ibyo bihugu bajanywe no kugira nk'imirimo y'ubudandaje cyane kuhaba bishobora kugira
murakoze cyane kuri icyo kibazo ni kuri abanyafurika nibyo basanze nko kumenya uburenganzira baburonse mugabo bizogenda bisa nko kumenya bigenda buroboro ndabaye akarere ko muri Afurika y'ubuseruko dusanzwe twebwe Urundi turimo maze yuko ayo mantu zenya ayo mategeko twayarenganya yuko twahereye yuko abantu bose bari mu Burundi hari imbibe nashaka kugenda gukorerayo mbere ariko ugiye kuraba nka nk'igihugu cya ndamvaga nk'igihugu cy'ikongo cyateye imbere gifate nka Kenya abarundi benshi ntibazo gutaraja muri Kenya kubera izindi ntambamyi z'ururimi cyanke mutahe ugiye kuraba nk'abantu bafite imitahe mu Burundi mitahe mitahe mito mito benshi ibizo bakora yuko batongena gukorera muri Kenya ko n'akarero ka mbere kagira kabiri ugiye kuraba usanga abarundi benshi mu mico yabo sinzi ko ari byo abami bashyize mitwe y'abarundi abarundi benshi ntibakunda kujya hanze keretse abantu bari mu bisagara uzosanga abantu bari mu misozi basanze birimira badahita baragenda keretse umuntu afatiye ntajya abantu bari ku mipaka ugiye kuraba nk'igihugu mu Burundi ufatiye nka mu Gatumba uzosanga abantu benshi baza mu Burundi n'abanyekongo mu mico yabo barafise ibintu by'ubutandaza byo mu mitwe yabo mu mico yabo baramenyereye ariko tugiye kubiraba byari ibintu bisa n'ibintu byiza cyane rwose njye noneho akarorero nka jyewe nk'umwarimu kugenda kwigisha muri Congo nagiye ndigisha namara yo imyaka itatu zaragenda nkamara ukwezi kumwe cy'amezi abiri ivyo biramfasha kubera ku mupaka nacyo ndiha nta nicyo bisaba mfata imodoka hajya kwa hariya bita ku isoko bita kwa Sione nkafata imodoka nkaja kwigisha Bukavu narigishijewe muri institute superieure de Bukavu institute pedagogique arigishije mu yindi université mu kuva yuko mu burenganzira baguhaye gukorohereza n'abandi bose bazokora nk'uko nyine mu bikorwa basanzwe bakora bigutuma rero ushaka kwimbura mu gihe ugiyemo ukabandanya ukora n'igihugu urimo ariko rero kugurura cyo kuba yuko umuntu wese acagenda hanze kandi ibyo ni ibintu bigoye haragoye imitahe kandi ugiye kuraba n'abarundi benshi bakorera aho bakorera niho basanzwe baba badusanga rero yuko kuri zo kwimure urugo rwawe n'ibindi bintu nibaza yuko cyane cyane umuntu yuvuga yuko ari ibintu cyane cyane nibaza ko ari byiza bizofasha kugwaruka basanzwe bafise bakirondera mu buzi barondera cyane mu byo bazokora bizofasha yuko bagenda bihugu byinshi bitandukanye
murakoze nashaka ndababaze mbananije kuri icyo kibazo mu bishyirwa imbere ibisata bishobora gutera imbere amaviza avuyeho harimo nki isata byingenzi hari ubudandaji hari bindi ubona byogira kamaro ibihugu byo muri Afrika aya maviza ashoboye gukugwaho ku mugabane wa Afrika karekura abanyafrika bose kuja mu bihugu byo muri Afrika ta maviza batanze
Kuvyo kuri bwavuze ibyo byingenzi n'ibyerekeye ubudandaji n'amahinguriro bizotuma yuko mu Burundi numvise umuntu ariko aravuga ari muri Zambia kenshi nibaza yuko ari igihugu kitari kure yacu duhana urubibe dushyiye mu kiyaga Tanganyika bizotuma ko nk'Umurundi ashobora kugira ihinguriro mu bihugu kibanyi nko muri Zambia azogira ihinguriro muri Zambia bikazotuma ashobora gukorera muri Zambia akacyanga agakorera mu Burundi ashatse akazogira amahinguriro abiri rimwe riri muri Tanzania bamwe rimwe riri muri Zambia cyangwa irindi riri mu Burundi kandi ubandanije mbere barashobora no kubandanya umaze gushika muri ibihugu bya Zambia muzosanga ibihugu bya Zambia ari mu bisata by'ibihugu byo Afurika yo hepfo amayira yuguruye bashobora kubandanya kujya muri za Zimbabwe na Namibia mbere gushika muri Afurika y'epfo nibaza ko ari ibintu bizotuma mbere ugwaruka cyane cyane ugwaruka nibaza ko usanga bikorera ibyabo kuzogenda kuraba ibintu batari basanzwe bazi bakazomenyera gukorana n'ibihugu bitandukanye hari ibyo bashobora bagashobora gukorera bakazobayo cyangwa ibyo bashobora bakazokora bagazokorayo bataha berekana ubuhinga bakoreye
murakoze nashaka mbaze umushinga ntaheze no nicyaye nzimwa mireza kuvuga ko naho aya maviza yovanwaho ku mugabane wose wa Afurika ku banyafurika bose bashaka kuja mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika hakiri intambamye zikomeye hari zo mwashikirije mwari mwabuze ko hari intambamye zikiriho hagati mu bihugu nyene ubwavyo bituma uwo mugambi udashobora gushika kumbure kuvyo wa wishinze mwo bisigura neza
yaba inyungu igihugu gishobora kuronka gukura mu gukura agira ati nk'umuperezida wa Kenya cyangwa w'u Rwanda avuze ati jewe uzokwinjira muri iki gihugu azosubira kuriha ureke yinjire urabona igihindutse nuko mukerarugendo uwo ari we wese aca aronga ahinjije amafaranga hafi amajana abiri amadorari amajana abiri aho ni ku ruhande rw'amafaranga arinjije yindi ikindi kintu gikomeye nta mwanya ata ariko arajarajara mu kwinjira aragenda bagashyira ku kidodo gusa ibyo na mwene Kenya cyangwa mwene Rwanda arabicako mukajyana mukarengana mu gihe kimwe nk'uko mwakurikiranye ubu rero nibyo bizobwirwa abo barungutse abo bakerarugendo bungutse kabiri bungutse umwanya bungutse n'amahera bari gutanga
mubivunagure umwanya ugiye kurangira yego
igihugu nacyo rero kirungutse kuko uyu mukerarugendo aje mu gihugu ayo mafaranga aza kwinjiza noneho mu gihugu mu kugura n'ibi muri icyo gihugu cyawe abadandaza mu gihugu cyawe barunguka nabo bungutse yuke kunguka ayo makori bigaca biba igihugu kikaduga kubera politiki nziza
murakoze ndabashimiye barabatumire umushinganeze n'ini cyanzi muhinga mpanuzwa jambo ku bibazo byerekeye politiki ubutunzi n'iterambere ari muri Canada na professeur Gilbert Niyongabo yigisha ibyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi ari Bujumbura twako turavuga ku ngingo ibihugu bya Kenya n'u Rwanda biherutse gutangaza gukuraho amaviza ku banyafrika bose bashaka kuja muri ibyo bihugu bwavyiyongeye ku bindi bihugu bitatu byari bihasanzwe byarafashe iyo ngingo ndashimiye rero abatumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye ikiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyimvira namwe mwese mukunda iki kiganiro n'ibiganiro vyacu kuri radio Ijwi rya Amerika tubatumye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika mukurinira mwese mugire ibihe vyiza